Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu, mwaramutse neza. Ikaze ku Ijwi rya Amerika mu biganiro byo kuri uyu wa mbere. Ubu ni saa 11 n'igice I Kigali ni Bujumbura, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ibiganiro by'uyu munsi bigiye gutangirira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi no muri Afurika. Tutege amatwi mugenzi wacu wayaduteguriye.
Urakoze cyane Thomas Kamirindi, ndabaramukije namwe mwese muri kino gitondo cy'umunsi wa mbere, itariki zine z'ukwezi k'umunani, umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane. Amakuru avugwa muri Israel. Igihugu cya Israel gitangaza ko igisirikare cyayo kigiye guhagarika ibitero byayo byo mu ntara ya Gaza ikiringo cy'amasaha indwi kuri uno munsi wa mbere, kugira habe ibikorwa byo kugarukira imbabare z'abanyepalestiniya, kandi kugira abateshejwe ingo zabo bashobore kugaruka mu nzu zabo. Icyo cyemezo cyafashwe nyuma y'amasaha make Israel igize ibitero byo mu kirere byagizwe ku gace ka Rafa, byahitanye abasivile bashika kuri cumi bari bahungiye ku ishuri ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU muri ako gace. Amatangazo avuga kandi ko abantu 35 bakomerekeye muri icyo gitero nyene. Nyuma yaho icyo gitero kibereye, igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyagize ibyo bitero mu bice bakeka kuba birimwo abagwanyi hafi y'iryo shuri rya ONU. Bongera bavuga ko bagiye kwihweza neza ingaruka zatewe n'icyo gitero. Igisirikare cya Israel cyongeye kivuga ko iyo ngingo igiye mu ngiro uno munsi wa mbere itaraba agace utundi duce twa Rafa aho ibitero bigiye kubandanya. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ujejwe imigenderanire n'amahanga ariwe John Psaki yise ivyo bitero akamaramaza, avuga kandi ko biteye agahinda. Bibaye inshuro ya gatatu mu misi cumi aho amashure y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU agizwe ko ibitero bikomakomeye vyatumye amakungu anegura ico gihugu. Ibitero vya nyuma biheruka kugigwa vyaraneguwe cyane n'umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon, akaba yavuze ko vyari ibintu biteye isoni kandi bikaba ari ivyaha bikomeye. Mu Bushinwa, abategetsi b'igihugu cy'Ubushinwa bavuga ko nyamugigima yabaye mu bice birimwo imisozi myinshi mu bumanuko bushira uburengero bw'ico gihugu, yishe abantu bashika ku 357, yongera isenyagura amazu ashika ku bihumbi n'ibihumbi. Batangaza kandi ko bashika ku bihumbi abantu bashika ku bihumbi 400 bakomerekeye muri iyo nyamugigima yabaye ejo ku munsi wa Mungu. Abantu benshi cyane ntibaramenyekana amaherezo yabo. Iyo nyamugigima yononye ibintu cyane cyane mu ntara yo mu bumanuko bushira ubuseruko ahitwa Yuna. Ikinyamakuru cy'igihugu cy'Ubushinwa harico Zinyo gitangaza ko iyo nyamugigima yasenyaguye amazu y'abantu agera ku bihumbi 12, yonona ayandi mazu agera ku bihumbi 30. Ibiro vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijejwe kugenduza ibihe vyatangaje ejo ku munsi wa Mungu ko iyo nyamugigima yari ifise inguvu zapima ingero 6.1 ku rupimo rwa Richter, ariko abategetsi b'Ubushinwa bavuga ko vyarenze aho. Televiziyo ya Leta y'Ubushinwa ariyo CCTV itangaza ko iyo nyamugigima ibaye iya mbere ikomeye cyane kuba mu ntara ya Yuna mu myaka 14 iheze. Ikinyamakuru Zinhua gitangaza ko Leta igiye kurungikira abantu amahema ariyo tente mu rurimi rw'Igifaransa ibihumbi n'ibihumbi, ibitanda, uburengeti n'amakoti muri utwo duce twasinzikajwe. Mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu cy'Ubushinwa harakunzwe gusinzikazwa na za nyamugigima. Mu mwaka w'2012 nyamugigima yabaye muri iyo ntara ya Yuna nyene yishe abantu barenga 80. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora gukurikirana amakuru yacu ku rubuga rwa internet arigo www.akaburungu radio yacu voa.akaburungu.com cyangwa kuri Facebook mukaronka amakuru yacu kumukoresheje ijambo VOA radio yacu. Tubandanye amakuru havugwa hirya no hino ku isi muri Ukraine. Intambara ikomeye hagati y'abasirikare ba Ukraine n'abagwanyi bashigikiye Uburusiya yarabandanyije ejo ku munsi wa Mungu ugira umunsi ugira gatatu uheze. Abashakashatsi babandanyije ibikorwa byabo mu karere kaho indege yagirira isanganya. Abategetsi b'intara ya Donetsk batangaza ko abantu batandatu bishwe muri iyo ntambara. Umutegetsi umwe amenyesha ibiro by'intara makuru Reuters yuko abantu batatu bishwe mu ntara ya Luhansk naho nyene. Mu kandi gace k'igihugu i Kharkiv ejo ku munsi wa Mungu niho ibindi biziga by'abantu bagwiriye mu isanganya y'indege nomero 17 y'igihugu cya Malaysia byashikanwayo kugira babitegure kubirungika mu gihugu cy'u Buholandi. Umukuru w'umugwi w'igipolisi cy'u Buholandi uriko ukorera mu karere iyo ndege yagira mu isanganya Peter Jap Albersberg mu ijambo yashikirije ku munsi wa gatandatu yavuze ko ako kagwi kahejeje ibikorwa byako mu gace ka mbere k'uduce dutanu byaho bagiye kubandanyiriza ibikorwa byo kurondera abapfuye muri iyo ndege indege nomero 17 ndege ya Malaysia. Ano duhagarikiye amakuru yacu avugwa hirya no hino ku isi muri kino gitondo. Mwakoze kudutega amatwi.
Arakoze mugenzi wacu utugejejeho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi no muri Afrika. Tubibutse nshuti zacu ko muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Adresse yacu ni radio yacu @voanews.com. Facebook ni radio yacu VOA mu ijambo rimwe. Mushobora no kutwumva ku rubuga rwa internet www.radioyacuvoa.com. Ubu noneho ni wa mwanya w'imikino na sport ku isi no mu biyaga bigari. Duhere mu Burundi duteje amatwi Desire Hatungimana.
Akona kamwemwe karangwa ku kibuga cy'umupira cy'intara ya Ngozi aho umugwi Messager waruje gutsinda umugwi wa Unité Muyinga ibitsindo bibiri ku busa wo mu gucuronka uburenganzira bw'uzokina urukino rwa nyuma w'ikombe cy'umukuru w'igihugu. Bipfu busa Méthode amenyereza umugwi wa Messager Ngozi akamenyesha yuko babyishimira ariko ngo vyari kugenda neza y'abakinyi ba Muyinga bataza bafise mu mutwe kuvunana.
Basakinyi beza ariko nuko baje barondera kuvunana ariko urabona ko abakinyi banje na ugiye kubakara mu gihe bashobora kugira kubarindira baze tubaka umupira kuko twasumbije nuko twabata umupira akirikari bashobora kuwufansa ko bibaje ko twatuba tubarindira imbere bataka tubarindira inyuma baze tubaka umupira bashobora gukoresha ku counter attack.
Abanyengozi bubizeza igikombe
bashobora kubizeza reka tugitegure Imana izo kiduha yonyine.
Omar ntakagero wewe amenyereza umugwi wa Unité Muyinga amenyesha yuko ngo atakendi babuze atari amahigwe nayo umupira ngo ntabo babasumbije.
Nibaze icyabuze ni umugisha gusa urabona ko na message urazi ko ekipe toroshe en plus ubona gukikinira iwabo naho umuntu yakiniye iwabo ashobora gutsindwa mugabo urabona yuko ako ka avantage bari bagafise mugabo urumva ko bakinyi bagerageje nuvuga ko ari ko twaronza ama occasion ari n'igitsindo cinjiye turi 1-0 mbo sinzi neza ko cinjiye cyangwa cyakubise kuyifirekira garuka mugabo arbitre nabo yabonye ko cyakubise ku ipoto nibaza ko ari nako kantu twabuze n'umugisha gusa ko kwitanga bitanze cyane cyane mu gice cya kabiri.
Mwamenya yuko mu rukino rwa nyuma ruzo bitariki 9 za kuno kwezi umugwi wa Messager Ngozi uzotana mu mitwe na Lydia Ridic Burundi Academic mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma yatsinze umugwi wa Les Elephants wo mu ntara ya Bubanza. Mu mupira w'amaguru kandi umugwi wa Vitaro uri kuritegura bimwe bikomeye gose witegurira inkino za Sekafa zizobera mu gihugu cy'u Rwanda guhera itariki 8 za kuno kwezi turimwo. Kanyenkore Jean Gilbert amenyereza umugwi wa Vitaro amenyeshe ko umugwi we ngo wifashe neza ngo ntacyago yabakinyi ngo naho harimo bashasha ngo kuko basanzwe bamenyeranye aho bakinana mu mugwi serukira gihugu bamwe muri bo ngo nta kindi kibajanye mu Rwanda atarukurondera igikombe nkuko babigize muri Sudani ariko ngo ni igikorwa kitoroshe kuko ngo bishika gakeye ku mugwi watwaye igikombe uciye usura umwaka ukurikira
mu rwumeze neza asigaye utuntu duke duke nkuko nabivuze ubushize abakinyi babo nga nta kibazo na ofisi abakinyi benshi baje mu murwe ari bashasha mugabo n'abana bamenyeranye gukina haraho bahurira henshi mu ma club yabo muri quartier muri équipe nationale donc nous kuvuga ko nta kibazo kinshi mfise ngo bimwe bitango cohesion bitu bya ndazi ko bitazobatera kibazo barazi nanyu bihagije
nimwe mwatwaye sekafa y'umwaka uheze mbega ubwo ntibizogenda bisa nko kumengo no muzigo mwikoreye muri gihe higanwa za mugiye mu gihugu cy'u Rwanda
urumva mu minsi yera nari mu Rwanda muri yindwi heze aho naciye hose bavuga ati turazi ko niki gikombe muzogitwara mugabo nabo ngaha n'abafanatike bacu n'abantu bose bazi ko ibiriya bya competition n'ibintu bigoye si kuvuga ko ufite icyo gikombe ari automatique ugomba kugitwara d'ailleurs uravye n'ama equipe yose ya twese kafa kugira ngo uyitware kabiri bikurikiranye si ibintu byoroshye mugabo rero nkuko nababwiye kuva iminsi yahera twese turacyafite ama chance angana tugiye kukirondera tukigumane bikunze mugabo ndazi ko nta ekipe iduteye ubwoba turazi ko ari amakipe tunganya ari nabo turusha ibyo ndabyizeye nyene urumva ko dufite espoir nabo turiko tushobora kugitwara ubwa kabiri
mwamenya ko umugwi wa Flambeau d'Orest wo mu ntara ya Ruyigi wajanye na Vitaro muri izo nkino za Sekafa wanditse ikete umenyeshe uko izo nkino uzikuyemwo ishirahamwe ryo mpira w'amaguru mu Burundi rero ryaciye rimenyesha umugwi wa Atletico urebaye wa kabiri mwaka uheze ko ari wo uzocusohoka kugira usubire mu mugwi wa Flambeau d'Orest Cedric Kaze amenyereza umugwi wa Atletico yatumenyesheje yuko aza gutangura imyimenyerezo kuri uno wa mbere inyuma y'umutaga ariko ngo ni igikorwa kitoroshe gutegura abakinyi hasigaye iminsi mike cyane ngo iryo higanwa rya Sekafa ritangure Desire Hatungimana Bujumbura Ijwi rya Amerika
Zire urakoze Jean-Claude Munyandinda mu Rwanda nawe umwanya no wawe
Ejo ndi kwa gatandatu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yabonye uburenganzira bwo gukomeza guhatanira itike yo kuzajya mu kino ya nyuma y'igikombe cy'Afurika cy'ibihugu umwaka utaha ni nyuma yo gusezerera ikipe y'igihugu ya Congo Brazzaville mu mukino wabereye kuri stade ya Kigali I Nyamirambo abasore b'umutoza w'u Rwanda Stephen Constantine batsinze Congo ibitego bibiri ku busa byinjijwe na Ndahinduka Michel na Kagere Medi mu gice cya kabiri cy'umukino kuko mu mukino ubanza Congo Brazzaville nayo yari yatsinze u Rwanda ibitego biri ku busa byabaye ngombwa kwitabaza penalty amahirwe ya penalty yahise asekera ikipe Amavubi kuko yinjije enye kuri eshatu za Congo Haruna Niyonzima kapiteni w'u Rwanda avuga ko kwihagararaho babitewe n'icyizere umutoza yabahaye ababwira ko atari abakinnyi bo gutsindwa
bo ikintu navuga twakoresheje cyadufashije uyu munsi icyambere no kwishyiramo ko bishoboka icyakabiri nuko twe ubundi dufite target yacu uko ekipe yose izaza mu Rwanda hangaha idashobora kudutsinda so kuba nyine nabanavuga yuko twafatanyije hamwe mwabibonaga kandi twari twumvaga ko tugomba gutsinda tutagomba gutsindirwa bitewe na objective dufite na kidashoboka kuko urabona ko yaba mu mikinire cyangwa se mu buryo turimo tugenda twitwara ni ibintu ubona ko bishimishije bo mu byukuri of course afite uburyo we atoza kubera ko buri mutoza agira systeme yiwe ariko icyo navuga nuko ikintu cy'ambere atubwira nuko tutagomba kuba bakinnyi bo gutsindwa nkabakaba ari nacyo kintu gituma akenshi dukomeza gushiraho imbaraga kuko ubwira ni minota 90 kandi minota 90 itarashira ibintu byose birashoboka muri football.
Jean Baptiste mugira neza umaze igihe kitari gito mu ikipe Amavubi yavuze ko discipline ikaze ari imwe mu nkingi zikomeye ikipe yubakiyeho.
Nibyo koko twebwe uko twagiye gutangira aya marushanwa twihaye decision yuko tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo abanyarwanda batongera kubabara tugerageza gusenyera umugozi umwe dufite ikipe nziza turafashanya tugerageza gukora ibyo umutoza atubwiye ndakeka ariyo mpamvu muri kubona turi kugenda tugera ku byiza tujya gutangira aya marushanwa twavuze yuko hanze kubera murabizi imisifurire cyangwa ukuntu kwakira amakipe biba bitameze neza tuzajya dukoresha imbaraga zose dufite kugira ngo turebe ko twabona draw nibiba byiza dutsinde ariko dufata gahunda yuko nta kipe n'imwe igomba gukura byibuze ni nota rimwe hano mu Rwanda aba aricyo ndi kubona turi kudufasha nacyo gukora kidasanzwe ahubwo no kuvuga harimo abana bato bafite amaraso mashya bashaka kugera kure bashaka kugera nkaho bakuru babo bageze bakarekezi urabona ko na abana bafite ubushake bwo gukora urababwira ikintu bakacyumva kandi bakagerageza kugikora natwe bakuru turimo tugerageza kubabwira kandi ukabona baratwumva akaba ariyo nkesha izi nsinzi nsinzi uyu munsi irashimishije cyane gutsindwa ibitego bibiri hanze kwagera mu rugo kabyishyura ni akazi kadakomeye cyane nkaba mbere na mbere nshimira bagenzi bange nkashimira umutoza watubaye hafi kuva turi muri Gabo by'umwihariko insinzi y'uyu munsi tukaba tuyikesha abafana baje ari benshi kurinda igice cya mbere nta gitego turabona ntabwo bigeze bacika intege ku gice cya kabiri bakomeza kutuba hafi badutera ingabo mu bitugu insinzi nayo nkabanyikesha abafana cyane nibyo natojwe n'abatoza benshi batandukanye ariko urebye afite ibitekerezo nk'ibya Nshimiyimana Eric ni umuntu ukunda abakinnyi kandi akaba hafi y'abakinnyi be ikintu cyose akubwiye ntucyumve agerageza kukwegera akagisobanurira inshuro nyinshi kugira ngo mu kibuga utaza gukora ibitandukanye n'ibyo adashaka ikindi nabonye afite umwihariko ni ku cyerekeranye na discipline nk'uko mubizi muri ekipe nasiyonali ubu ngubu dusigaye dufite discipline iteye ubwoba iyo bavuze bati gahunda ni saa moya ukaza n'umunota umwe hari ibihano kandi bikomeye bigufatirwa akaba ari icyo mbona atandukaniyeho n'abandi batoza.
Umunyezamu w'ikipe y'igihugu Rwanda Jean-Luc Ndayishimiye ashimangira ko abafana nabo bagize uruhare mu gutera ikipe akanyabugabo bituma bashobora gusezerera Kongo.
Nakazi katoroshye ni umukino w'abanyarwanda bose baduhanze w'amaso cyane cyane ko nari nabwiye na bagenzi banjye ndabwiye ni uyu munsi byanze bikunze uyu mukino nubwo hari abakinnyi wenda bagiye badutererana ntibaboneke ariko natwe tugaragaze ko dushoboye icyo nabwira abanyarwanda mu by'ukuri turabashimiye cyane bitanze baje ku mupira bari benshi badushyigikiye kugira ngo babonye ko tubonye igitego cya mbere bose bahagurutse barakomeye ibintu byose bishoboka kandi bose ko bigaragara ko igitego cyabo ari sawa.
Mu rugendo rukurikiraho ikipe y'igihugu y'u Rwanda izaba iri mu itsinda rigizwe kandi na Nigeria, Afurika y'Epfo na Sudani. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Yeah.
Inshuti zacu muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tubibutse ko mukanya guhera saa 12 muza gukurikira ikiganiro dusangira ijambo ku murongo wa FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Abaduteza amatwi ubu noneho ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribabwira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Hariho akamaro gakomeye cyane kava mu guteza imbere abana b'abakobwa cyane cyane mu bijyanye n'inyigisho. Kubateza imbere mu bijyanye n'inyigisho biruta no kubafasha mu buzima bwa misi yose. Ibyegeranyo bimwe bimwe vyerekana ko umwana w'umukobwa yize amashuri y'intango afise amahirwe yo kutandura umugera wa sida inshuro zitatu kuruta uwutayize. Buri mwaka umwana w'umukobwa yongeye ku mashuri yize umwongerereza amahirwe yo kongwegwa ku mushahara wiwe hagati y'ibice 10% na 20% vyayo yari guhembwa iyo atabandanyije amashuri. Muri kazoza uwo mwana w'umukobwa usanga asangira ibice 90% by'umushahara wiwe aronse n'umuryango wiwe hamwe nabo bibana. Abana biwe nabo bafise amahirwe y'ukubaho kurenza imyaka 5 ya mbere y'amavuko inshuro ziruta 2 ziyatari kuja ku ishure, kandi abo bana bagakura bafise amagara meza bagashobora no kuja ku ishure kuruta abana ba murumunawe batize. Yamara abana bashika ku mamiliyoni 62% ku isi ntibiga, abandi amamiliyoni n'amamiliyoni bakagwanira kuguma muri ubwo buzima bwo kutiga. Kongereza ubushobozi bwo kugira abana b'abakobwa bashobore kwiga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibicishije mu bushikiranganje bujejwe iterambere mu makungu USAID yaratanguje ibikorwa byo gufasha abo bana b'abakobwa kwiga mu mugambi wiswe Let Girls Learn. Mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka, USAID yatangaje ko yatanze amafaranga y'imfashanyo ashika amamiliyoni 236.6 vy'amadolari y'amanyamerika mu bihugu 5 mu bikorwa by'uwo mugambi Let Girls Learn wo kwigisha abana b'abakobwa. Nigeria izoronka amamiliyoni 91 mu bikorwa byo kugwiza igitigiri cy'abana b'abakobwa biyandikisha kuja ku ishure no gufasha kwiga gusoma igice cy'umuriyoni w'abana bato bato cyane igice cyabo bakaba bazoba ari abana b'abakobwa. Muri Afghanistan amashure 5000 azobagamije kwakira abana b'abakobwa 174 baba mu ntara za kure y'amashuri ya leta bifatanyije n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kwita abana UNICEF. Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazofashisha abana b'abakobwa n'abahungu bahunze ingo zabo mu ntambara yo muri Sudani y'Epfo inyigisho zihuta. Leta Zunze Ubumwe za Amerika izokongera ifasha abana 180,000 b'impunzi z'abanyesiriya baba muri Yorodaniya. Muri Guatemala naho USAID izofashisha ico gihugu amamiliyoni 28 nibice 9 umugambi w'inyigisho zizomara igihe kirekire mu ngingo yo guteza imbere ugwego rw'inyigisho zitangwa mu ntara za kure naho nyene igice cabo bana bakazobara abana b'abakobwa. Umuyobozi mukuru wa USAID Dr. Raj Shah avuga ati iyo abana bimwe uburenganzira bwo kwiga isi irahahombera. Ati umugambi wa Let Girls Learn ufise ububasha bwo gukura uwo mwana n'akarera bamwo mu bukene. Akavuga ati harageze ko tuva hasi tugashigikira iterambere mu nyigisho zitangwa ku bana b'abahungu kumwe n'abana b'abakobwa ku isi yose. Rero wipfuza kuronka idonido ry'amakuru yerekeye uyu mugambi wiswe Let Girls Learn ashobora kuja kuri site ya internet ya USAID kuri wezitatu akaburungu USAID akaburungu gov agakato Let Girls Learn.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti z'ijwi rya Amerika, mukanya turasoza ibiganiro byacu, ariko mureke mugenzi wacu abanza twibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo.
Urakoze cyane Thomas Kamirindi. Twabwiye yuko Israel itangaza ko igisirikare cyayo kigiye guhagarika ibitero byayo ku ntara ya Gaza ikiringo cy'amasaha 4 amasaha 7 kuri uno munsi wa mbere kugira habi bikorwa byo kugarukira imbabare z'abanyepalestinia kandi kugira abateshejwe ingo zabo bashobore kugaruka. Icyo cyemezo cyafashwe nyuma ya masaha make Israel igize ibitero byo mu kirere byagizwe ku gace ka Rafah byahitanye abasivile bashika kuri 10 bari bahungiye ku ishure ry'ishiramwe mpuzamakungu ONU. Amatangazo avuga ko abandi bantu 35 bakomerekeye muri icyo gitero. Nyuma yaho icyo gitero kibereye, igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyagize ivyo bitero mu bice bakeka ko birimwo abagwanyi hafi y'iryo shure. Bongera bavuga ko bagiye kwihweza neza ingaruka zatewe n'icyo gitero. Igisirikare cyongeye kivuga ko iyo ngingo igiye mu ngiro uno munsi wa mbere itaraba utundi duce twa Rafah aho ibitero bigiye kubandanya. Abategetsi b'igihugu cy'Ubushinwa bavuga ko nyamugigima yabaye mu bice birimwo imisozi myinshi mu buseruko bushira uburengero bw'igihugu cy'Ubushinwa yishe abantu 357 yongera isenyagura amazu ashika 2,000. Batangaza kandi ko bashika ku 400 abantu bapfuye.
Arakoze mugenzi wacu utugejejeho ingingo z'ingenzi z'amakuru. Nshuti zacu, iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nimuve ku maradio yanyu mukanya gato murakurikira ikiganiro dusangira ijambo kimara hafi iminota 30. Hagataho mugira umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.